Munyibakwa y'ubwego rw'igihugu ruje rugendereza niho menyesha makuru ya Hamimi Sago yerekaniwe hari ku mugoroba w'ukuru uyu wa kabiri ku murwa mukuru butunze Bujumbura. Umuvugizi w'ubushikanganje bw'umutekano niwe yamuhereje abaserukiye kinyamakuru cigenga iwacu akorera. Icyabona nyamukuru yari umukuru w'umurwi w'igihugu jeje watakaza na muntu Hussein DH. Mu kwerekana mu menyesha makuru yari yaburiwe irengero kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi guheze nk'uko amasoko atandukanye yabwijwe ijya Amerika hari abandi bamenyesha makuru bo mu gihugu hagati batari bake. Hamimi Sago yagaragaye yambaye umupira w'amaboko maremare w'umuhondo n'ipantaro yirabura byo mu myambaro y'ukoreramo ikarashishi no kwinonora imitsi. Yabwiye abanyeshamakuru bagenzi be ko amadeni y'umurengera ariyo yamutesheje umutwe yibagira kubwira abo bari kujana kwerekana umugeni ku bavyeyi biwe ku munsi wa gatandatu k'urugendo rwasivye, maze yahitamwo kuja kwambariza Imana mu misozi ya Magara mu ntara ya Rumonge mu manuko ubushyo burengero bw'igihugu.
Hari abantu kubera nk'umuntu agusabiye nk'amahera mwishira hamwe haragera ikiringo iyo kirenze haca haja ko amande yiyongerako canke bakamwirukana mwishira hamwe. Ku wa gatandatu nko mu masaha ya saa mbiri naciye ntangura kumva ntameze neza, umva ntameze neza nyene, numva mfise intege nke, umva byari kwari kubera nyene ivyo bibazo nyene. Hanyuma inyuma yaho naciye mfata telefone ndayizimye, hanyuma nchafata agasakoshe kanje, hama ndafata bibiliya na kantike nikarane nkunda kwiyandikira mu tuntu twanda tariyo ku kazi. Ku masaha ntibuka navuye mfata urugendo rwo kuja mu ntara ya Rumonge aho bita ku Magara. Hari hantu ku musozi hajya kuri centre Magara hejuru hari ama antenne, aho hantu rera abantu barakunda kuza kuhasengera. Nanjye nari maze kujayo, rero nsanga vyanjemwo kujayo candagenda, urumva aho telefone no birazimije no kwibuka ngo ngarukana kenge abo twari gufatana urugendo ndababwire nti ivy'urugendo ntiba izi ntara kimwe nigeze nibuka.
Yavuze ko atayindi ntumbero nimwe yari afise mu kujya ku Magara ya Rumonge ata muntu amenyesheje.
Nabanzanye twaje tuganira neza ndashika ngaha baranyinjiza ngaha hanyuma carankura ko ya minoti nari nambaye acavuga ati buricara ngaho. Hanyuma hari abaje bagomba muganira, baraza turaganira, ndababwira ibinyene ndababwiye. Hanyuma mpejeje kubibabwira abacambaza ati none urisire ko ivyo uri kuravuga ari wowe uri kubivuga uri normal. Ntego je ndi normal ngo urisire ko ari wowe nyene ntego ngo ya ngo banze ugende uryame tuzosubira kukubaza ejo watekanye ngo ushobora kuba atari wowe uri kurabivuga. Mu gatondo bacha baraza kunsohora, kuva mu gatondo ntibasubiye kunyigiza ahantu banyugarana kandi nta nipingu basubiye kunjirako. Ntawe nobeshera, nta n'umuntu yigeza nkankamira, nta n'umuntu yigeza ngikintu, nta n'umuntu yigeza ngira ikintu na kimwe. Uretse gusa umuntu nasanze hariya mu Rumonge niwe yambwiye ngo niwe watumye duhangayika. Chambuka nini jewe nye nirumba vya ashiti.
Pia nguliki ya vugiri mshkila nganji vugu mutekano ya shimiki na makuruchi gengi watu avuga kochereka nyingendo shasha.
Ule tu ramu wa shikirije kumugaragaro dushimira ubwambere kinyamakuru iwacu. Baru mvisa kamo tukwa hora tukwa matuko tulatera nga yuko igihe cyose hari umuntu batabonye babuze bituru ubwambere inzego zijejwe gukora amatohoza kugira ngo zikora akazi kazo zimurondere ka buhinga. Turabashimira rero muri ico kinyamakuru kubera kuko ubu barituye inzego kandi bazitura hakiri kare, novuga hakiri kare. Batanguye kuvyandika twarabonye mu binyamakuru twabahanura ko ikindi gihe imbere ko bavyandika muri ibyo binyamakuru vyabo bobanza kwitura inzego. Muri ibi bintu vy'amatohoza ukuteba umuno tugenda ni kukuri gutera kugora kumenya cyangwa gutera kuzimangana burundu.
Amenyesha makuru bashatse kumenya impamvu muri video Misago yashize ahabona yaboneka ke baguzwa nk'utinya umuntu ari ruhande yiwe n'icyatumye adashoboka aje muhira akimenya ko abantu bahangayikishijwe nibura giwe.
Ni ngorane ziwanje kajewe kabuntu c'est pas normal kuko na urumva yuko bitari normal. Ntibiri normal urumva ari byo umuntu yateguye ntiwoshora gutegura ibintu bibi. Muri video ndavyibuka ivyo navuze sinibuka uko na telefone nazimije telefone yanje ivyo navuze muri video. Ahajya nariko ndaraba umuntu yari yinjiye nakubwiye ko ahajya ahantu nari nicaye ku ruhande gato yuko hariho umuhana hariho ahantu hasobanije kujya kwisobanura hari umuryango winjira hariho umuntu rero yari ahagaze ariko aravugana n'umwana wiwe abaguma bandunguruka bandanguruka nk'uko hanyuma nkampindukira kuraba ibyo arivyo kubera bariko baravugira amaja inyuma yanje ngaho mu kigo.
Naho umenyesha makuru ya Hamimi Sago yatahutse mu biwe amakenga ku byo bavyamushikenye zina cahari. Ni kubera iki harinze kubiyonzira yo kubanza kumwerekana niba yari yaroye mu masengesho vy'ukuri harimo ikinyegezwa muri idosiye. Ni kumwe mu bahinga abibujumbura atashimye ku mwidondoro w'umenyekana yabwijwe rya Amerika. Igipolisi n'umenyesha makuru ya Hamimi Sago bavuze ko inzego z'umutekano zamutoye zimaze kubona video yashize ahabona kuri uyu wa mbere kumutaga. Umwe mu bakurikiranira hagufi politike y'u Burundi yabwijwe rya Amerika ati arahejeje gucira amanota Perezida Ndayishimiye amaze igihe ahaciye hose mu makungu abemeza ko mu gihugu ciwe uwunyururwa akitura inzego z'umutekano atorwa kandi abahohotera abantu ubwiwe abikurikiranira kugeza bahanywe. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.